Ningingo yamaze umwanya rume rumara naho yajishimisha abatari bake mu Burundi. Iyo ngingo si yindi niyo yafashwe na President Evariste Ndayishimiye yamagarira abategetsi bose ba leta kwitegurira kwerekana amatungo yabo imbere y'uko baja mu mabanga bashinzwe. Inyuma y'indwi zibiri yari yabahaye hagukurikiza iyo ngingo, General Evariste Ndayishimiye yaciye yivuguruza abwira Abarundi ko yasanze ari igikorwa kitoroshe. Ati amatungo y'umuntu nibanga ryiwe. Ayo majambo yashikirije mu kiganiro yahaye abanyagihugu ku ndwi iheze yatumye amashyirahamwe adadira ibibanza vya politike bagwa mu gahundwe, bakikeka ko nyabuna ari iyindi nzira yugurura amarembo abo bose bamenyereye gusahura amatungo ya leta. Muri ico kiganiro nyene hashikirijwe impungenge zifatiye kw'iho nyanga ry'agatira kazina muntu mu Burundi afatira ku bantu bafatwa ku bwinshi, bamwe bakavyita gufatwa amategeko atubahirijwe. Umukuru w'igihugu avuga ko ari bisanzwe ko abantu bafatwa ku mvuzo z'amatohoza. Gufatwa ni kimwe, kubuga irengero ni kindi. Tubiganire muri kino kiganiro. Club de la Presse uno munsi twakiriye abatumire babiri. Uwa mbere ni Alexandre Niyungeko, umuyobozi wa Radio Nzamba agateka ka mwaramutse neza.
Mwaramutse Patrick.
Kaze mu kiganiro.
Murakoze cyane.
Undi mutumire ni Maître Yves Runyagu, umushingwa manza. Mwaramutse Maître.
Amahoro neza.
Kaze mu kiganiro.
Murakoze.
Amatungo y'umuntu ya gemwe mu mabanga, Alexandre, nibanga. Nibanga nk'uko byavuzwe n'umukuru w'igihugu. Yaraguye agaruka. Mwe mwabyakiriye gute?
Ntibyantangaje na gatoyi, ntibyankantangaje ko aheza akivuguruza, kuko byari kuntangaza ahubwo iyo bikorwa. Byari kuntangaza iyo bikorwa kandi
ntatuma ibibye bizaboye.
Bo, jewe igira ngo kuva ikinamico zibayeho ngo nivye amatora n'ibiki byose tuzi neza ibizovamo, nagiye ndashikiriza uko nabibona ko atacho nizeye ho kizovamo, kandi niko vyagiye biragenda. Niko vyagiye biragenda. Uye rero kuri irya ngingo byari kuntangaza ko ija mu ngiro. Byari kuntangaza ko niho nari gutangara iyo bija mu ngiro. Kubona yari ivuguruje ntana ntivyantangaza. Nticyoroshe kuko insiguro si zimwe kuri bo, ntizishoroshe kukurumba gusigura ibyo banyuruje banyonoye, biragoye gusigura
kuri bo.
Jewe bigoye kuri, ariko nanje nibaza yuko kuko ivyo bikogwa kugira ngo kuko habeho umuco ko abantu bagiye mu mabanga bazoheza bakabaraba amabanga aheze koko batanyonoye itunga gihugu, ko batakoresheje nabi amatungo ya leta, bakavyitiranya nk'uko kenshi biba, bakavyitiranya bagafata uburyo bwa leta bakabwita nk'uko ari ubwabo. Hanyuma hari ikintu gikomeye cyane rwose numvise mu kiganiro Umurisho cyashikirijwe na Leonidas Hatungimana. Yavuze ati igihe yavuga rijya, yavuga ko bagira rijya boja gushira mu ngiro rijya tegeko, kuri konti yiwe yari afise yo imiliyoni 186, ariko haca haza umugwiza atunga amuzanira agapapuro yikerekana ko yamushiriye ko amafaranga imiliyari 3. Ati nyakubahwa ntiwogenda ngo werekane ko ufise udufaranga duke nk'utwo. Biravugwa ko yoba yarayamusubije ariko yarabonye ko finale bwabo ndibiraryoshe kugira noze ati kugira cha hindura ati bwabo nibanga ry'umuntu itunga rya leta
itaja kumugara.
Urumva nini ntuzi, kandi hariyo naho ngira ngo bana bamaze kumuvunira akagoha ati uraraba neza, kuko ayandi makuru ashikirizwa na Tungimana nyine avuga ko yase kuja muri pare afa itunganijwe umukuru w'igihugu, ahubwo hacakoreshwa amahera ya leta kugira ngo basanure aha asanzwe ari kugira ngo habe koko ikirimba cy'umukuru w'igihugu. bikaboneka neza yuko ari ivyo byereka ivyo no kunyuruza no kunyonora itunga itungo rya leta
nzanze imbere ku mijambo amete nokuba yuko iyo iyo ngingo ija mu ngiro yari kumufata
hari ivyo atari gushobora gusigura nawe hari ivyo atari gushobora gusigura iyo byavuye muri aka kanya ayo mafaranga ko kuri konti yarafite hije miliyoni 186 hakaba habayeho ngira ngo ndabizi nimba hakoreshejwe nk'umuri yari dicanke ayandi yavuye
ariko ibyo ntawe kumbure
nico twibajije ariko
n'abantu bamwegereye kera kumbure bishobora kuba atarije
bon bishobora kuba atarije ariko nibaza reka ngira ngo bene byo bazoheza berekane ko atarije
ibibazo bico yavyinshi
ariko ico icoroshe kwere kuboneka cyo ko ari ico kuko kiba kiboneka Evariste ubu ikirimba ciwe kiri hehe ico kiroroshe gutora hanyuma igico kirimba ciwaho kiri hasa gute hahindutse mu mwanya muri aya mezi angahe hahindutse gute umuntu agaheza akibaza rero ati ubwo buryo none bwaciye buva hehe kugira ngo umuntu aca hindura ibintu
ngiye ibazo ni gisi metro nyago ndiga kubona umukuru w'igihugu atubahirije ingingo wenyine yari yashikirije bagira bati ijambo ry'umukuru w'igihugu ni nk'itegeko nimba nkihenze hari icyaha yakoze
icyaha nkumbure ntawo cyitwa ko nyine ubwo nyine kubera ko mu mategeko urazi ko bavuga ngo on est présumé innocent donc présomption d'innocence muri make n'ubu twovuga ko akiri umwere kubera ko nta sentare yabimwagirije ngo warakoze icyaha ariko ibyo twakora byose ni n'ukubiraba nk'abantu nk'abiraba nyine ukurikije amategeko icavuga umuntu ashaka kuvuga tuko biri kose yarakoze ibintu bishoboka ko iyaba hariho sentare iyo mukurikirana iyo bibajijwe kandi nkumbure mbona muciye n'urubanza akagirwa n'icyaha
ariko yari mu gusaba yuko abategetsi bo kwerekana amatungo yabo biri mu bwizo shingiro
ni bwizo shingiro n'itegeko ryo kugwanya ruswa mu Burundi biranditse neza mu by'ukuri no kuvuga ko iki gihugu camutoreye no kuvuga ngo guhagararira amategeko y'igihugu kugira ngo aje mu ngiro cyicari karakora kandi cyo nico cyambere mu by'ukuri umukuru w'igihugu aba ahari akora nica abantu baba muri ni nk'umuntu wobwira ati hariho iraro y'inka canke y'iki ndagushizemo kugira ubu mwungere uwo muntu umva ateza gukora byose kugira ngo ibintu bigende neza akazi kiwe kambere nako gucunga ibintu
akubwira gacumu yanga
sinzi ko byituko
bisangije abakora biti tukujeje
nibyo nyene cyane
rwose abandi bakaca basahura uba nibintu
nibyo nyene
nk'ibyo kubera ko inkumbure inyuma ya manda icyo iryo tegeko ribereye hiki nukugira ngo Alexandre yarabiciye ko gato aravuga ati nukugira ucinjira mu banga bakubwiye ati watweretse ko ari ibi uvuyemo ufite ibi none ibi bintu nimba byiyongereye dufata inshuro 500% ko tuzi umushahara uhembwa ko tuzi ingene ubayeho ko tuzi ibintu byawe watubwiye amashyirahamwe wari ufite nkumbura kwinjiriza amafaranga ahana ko tuzi ibi byose byagenze gute ngo ubushitse kuri ubu butunzi bungana gutya icyo ni kimwe hari ikindi burya abantu batabona nuko ntibisanzwe ko umuntu aba ari mu mabanga y'igihugu ashobora kuba afite dufate na n'ibindi bintu akora iruhande business ziwe ntibisanzwe birashoboka kubera ko umuntu nkumbura uno munsi abaye umutegetsi mbwa yahora afite amashyirahamwe yiwe uko yarabayeho ukundi hariho kuraba ko nimba nk'ayo mashyirahamwe yiwe atanga amakori kubera ko ushobora kuba umutegetsi uno munsi iyo amashyirahamwe yawe agaca kubera ko ufite ubwo butegetsi ukabukoresha kugira ngo ntusubire kuri hikori kandi iryo kori niryo rigaruka rikababesha
nibyo ko ubutegetsi badako amatungo y'umuntu ashobora kubibanga
mu by'ukuri siba ntibikwiye nta hantu na hamwe kuri nosi uwuye mu kinjana turimwo bikibaho bijya bintu ntibikibaho hose umuntu winjiye mu mabanga ibyo bintu biriho mu mategeko hose nka hose ku isi kabisa n'ibihugu twovuga ati ni bya bihugu bikiri mu ntwaro z'akarenganyo kenshi nibiki baragerageza bakabikora kubera ko n'abatwara birabafasha biragoye rero kubyumva ko nko mu Burundi n'ahantu dufite uko twari tugeze birababaje ariko kuri kuraho nyine birabaje
Alexandre abagabo baba banguye bakagaruka sinzi bibaye ubwa mbere mbe kugira umukuru yagira ati ntibyotera ku ntwaro iwanje guko ni mu ntwaro zaheze nta narimwe twize twumva aho bagira bati amatungo y'abantu ajahagaragara imbere ko aja mu mabanga nde kubona yaraguye hagaruka ntagira ati no kubandi niko byari
nagira bwa mbere twumvikana isiguro umuntu avuze ati ndaguye ndagarutse igihe umuntu aba yari yagiye mu nzira itari yo akavuga ati ndaguye ndagarutse aha ntibishobora gukogwa rero kuko ibyo yari yakoze byari bya ahubwo niho yaguye ubu rero umuntu yagarutse rero yaguye hanyuma je wica nibaza ico nibaza cari gukwikiye kuba kandi naco cari kibabereye kwa rugu kuko bafise ubwo bubasha bwose kwari guhindura amategeko ivyo bintu bakabikuramo kuko bakigira muri muntwaro y'agacinyizo bagashyiraho amategeko ajanye n'ivyo kuko basubaza rwose
bakabikora
bakabikora mu mabwirizo yose bakabikuramo kuko aho baba babaye babaye cohérent no kuvuga baba babaye bafashe intumbero koko nyene iberekana barivo naye handi byitwa ko hariho ibwirizo shingiro byitwa ko hariho nayandi mategeko agwanya ruswa agwanya ibiturire agwanya iki hanyuma umuntu yitwa ko ari we yategerezwa guhagararira igihugu na cyane cyane kuvyerekeye kubahiriza amategeko akaba ari wabihonyanga numva yubwo jewe numva ahubwo uyu muntu ashobora no gukurikiranwa ahubwo nuko traizo mu kirundi
kuhemuka
ko guhemukira igihugu na n'intuze ariko kandi je ntibinantangaje kuko baca numugani bati mu kirundi sinzi ngo bagire bati kivola neuf vola en boeuf ushobora kwiba ni irigi irigi n'ishuri ayiyo kira noneho ubutegetsi bwahereye kwisumba yinuma bivye amatora bari itokori bubatsinze ari cyo batokora kindi ko ico ko ari cyo muvuga ni cambere kwiba amatora kwiba kazoza kazoza kigihugu kwiba abanyagihugu imbonanya ico batora
abagira bati habaye gitsura ahubwo cabamwe batere gitsure umukuru w'igihugu kugira ninde muntu yotere umufuyotere gitsura umukuru abafatanije gutwara
ninde muntu yotere
ntazimara gisirikare mu Burundi aga basirikare babakikuje umukuru
yagaragaje ha aho byo bavyerekana yuko koko ico kibanza ari mu kitari kimubereye nta yari yarakwiye koko urumva vyerekana ko ipantaro yambara cyangwa mukwiye nayikure ama yibere utamukwiye yibere uwundi muntu koko abe muntu nk'abandi bose mugabo uri umukuru w'igihugu nico nico uteza gufata ingingo nta muntu wovuga ngo wari ko arakugira ko ngutera ubwoba iyumvire nimba muri icyo gihugu hari abantu bashobora gutera ubwoba umukuru w'igihugu hamagahindura ingingo bega none abanyagihugu bo babayeho gute
hari akamasha kugaruka ko mwari mwambarira ati amatungo y'umuntu yo bibanga ahandi hose bikorwa mu by'ukuri sinahageze nkumbure nuko kenshi haba hariho inzego zihari kujya hariho inzego zakira indahiro y'umukuru w'igihugu hariho inzego zibijeje kwakira ayo madeklarasiyo
nizo zibigira ibanga
zikabikora nibanga ryazo ariko icyiza nuko kamwe biba biri classe ahantu yabikoze ico gihe izo nzego nizo ziverifya kandi ibyo bintu nukuvuga ko n'abandi bategetsi bazoza bazofatira kuri bo bazobafite bashobora kubibona ibyo bintu kenshi burya nk'abategetsi burya nibaza ko ntibatinye ingaruka z'ubunyine batinye ingaruka z'uko nkumbure nkuba havuye yamba yarakoze declaration ya mbere dufate mu 2020 akoze indi mu 2027 nkumbure mu 2030 haje undi muntu akavuga ati ubumuntu byagenze gute ibintu bikurikirana
abagenda abategetsi ko bagenda barakugwa basubizwa kubona uwuje wese agenda arabikora nta kajagari
akajagari karimo nyine none wumva umutegetsi w'amaziki adashobora kuzana ihinduka erega mu bisanzwe umuntu nibaza ko nk'abagize chance yo kwiga nk'ibintu bya leadership umuntu witwa kuri umurongozi ikintu cya mbere ni ukuzana igihinduka ni ukuvuga ngo hari ha usanze ibintu byari bigenze nawe gerageza uduze ugwego
uduze kivi
uduze kivi ivyakugwa nabi ugihageze ukosore ntuzobikosora byose cyana kwijana ari kugire icushize
ngo abantu bagishwa kwibukireko
bakwibukiyeko none numba kubandaniza hundi ari uko nyine nimbara kajagari nawe ukaba mu kajagari nyine uhumva tuzova he
tusha ushaka gukora mu kirenge cha sogokuru nkuko amwitaga uwasubira hagira ati nzo kumukorera mu kirenge
ivyo ntibibaho mu leadership bakubwira ati muri leader kimu karakteriza ni changement no kuvuga ngo azanye iki gihindutse kuwundi nico nimba ari byagenda neza biduze kugira ngo bibe neza cyane
gusumbya
uwundi nawe azo gukorera mu ngata nawe afatiraho atuze
arizanze mbere ko cyamushikira kabiri ingaruka y'ingingo kubijanye no gukingira amatungo ya leta
ya mbere nibaza yuko ningaruka mbikomeye cyane gose kuri abo bafatwa ingingo kuko koko bica byerekana abo bantu abari bo Evariste baramuvuze kenshi murazi na kazina kagatazirano bamuha bamuzi muzi neza ko bajya bategetse bafise amazina koko y'amatazirano yerekana abari bo sijewe ndari mwise umuntu yitwa Kirogorogo mu Kirundi murumva ico bica bisigura murumva ico bisigura n'umuntu atagira ijambo iyo rero umuntu yitwa ko ari umukuru w'igihugu hama ntaba afise ijambo murumva ico biba bisigura ingaruka ziheza zikagaruka nibyo turiko turabona nibyo byanabaye na cane cane ko kuri bamwe bavuga ko hariho bo bamugize kwitera bwoba hama kagira uko bica byumvikane icarico ingaruka mbi rero kuvyerekeye ngene amatungo ya leta ateza kubahirizwa nuko uno munsi ntivyo novuga nti n'uburenganzira bwahawe abari abafise ibyo bajejwe abafise ibyo batunganya bw'ukwiha kuri ubwo butunzi bakanyonora bakabagatwara bakabitwara ko ari ibyabo kuko nta kintu na kimwe ngo bazoheza barabe ngo mu nyuma ko batanyonoye bazorabira kuki mbeko utavuze uti ko winjiye yo ufise ibinibi nibi nitwaheza tuzoraba nibyo wafise yabivuze metre bufatira kuki vyerekana neza yuko koko ingaruka ni iyo yerekana ko atahinduka nimwe yo kwitega na cyane cyane impinduka ijanye mu bwiza mu guhinduka two kwitega kuri iyo
ati yumvijanye na leadership
umuntu yumvira ko yohindura kugira ngo hare atere imbere mu byiza muga ntatera je inyuma ikindi nacyo yindi nayo novuga ingaruka nuko nibyitwa ko hoba hariho na cyane cyane abafasha Burundi bari bafise icyizere ko hashobora kuba impinduka hanyuma hagasubira gufashanya gufasha Burundi bigasubira bigatangura navyo vyerekanye ko abo bantu baberetse bati ntave kuko ivyo biri mu byo tuma abo bazana imitahe bazana
icyizere
kiratakara kiratakara koko urumva n'ingaruka nyinshi ku gihugu
kujanye impari
no kujanye intwari bere iyo ntani yari hiteka ko kuko na ushobora kwitega kwishuri yo byari nyana nabyo ngenda
Alexandre niyoge ko ni utse kurongoye radio Inzambagateka kawetse mu kiganiro club de la 13 cette route kuganira kujanye n'intwaro ibiri nko kumara kumuhejeje kwishikiriza turikumwe kandi na maître Yves Runyagu kandi na presse tuje mu gice kigira kabiri cha kino kiganiro tuvuye kujanye n'agateka kazi na umuntu umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ati abantu bagenda barafatwa muri bino bihe nibisanzwe kuko mu gihe habaye uruhagarara mu gihe habaye abantu bitwaje ibirwanisho abafatwa nibobura kumvo z'amatohoza metre unyago si bisanzwe abantu bafatwa kumvo z'amatohoza
novuga nti nibisanzwe ariko kandi ntibinasanzwe mu gihugu cyacu nibisanzwe no kuri ko umuntu yikekwa afatwa n'inzego z'igihugu akabazwa hanyuma gashikizwa ubutungane bukamukatira urubanza nibisanzwe bivyo umuntu abyumviriye gucyo ikidasanzwe gusa nuko iruhande y'ibyo hariho abantu benshi bariko ratogwa ibiziga nuko hariho abantu benshi bagumwa banyuruzwa murabibona ni byinshi bivugwa mu gateka kazi na muntu bisa nuko atakintu cahindutse nyine nkuko twari ko turabivuga kwa kundi byakogwa imbere niko no bubiriko birakogwa aho rero urumva biragoye nyine umuntu yovuga ngo nibisanzwe nibisanzwe kuvuga Imana gafatwa bigacishwa mu nzira nyine gategezwa gucamwe itegekanijwe n'amategeko ariko ntibisanzwe ku bantu batogwa ibiziga cyangwa abantu banyuruzwe imiryango ibura
abantu aho niho hava rero abantu batarema mu kazi k'ubutungane mu kazi
k'abacamanza biragoye ntushobora kurema mu gihugu abantu banyuruzwa nka kujya ku murango uri kuratambuka mu ibarabara cyangwa wicaye ahantu haraje imodoka uragiye umuntu akabugurengera biragoye nk'ibintu byo kunyuruza abantu n'ibintu byakozwe cyane abantu bavuze ko byinshi ariko ubona ko bibandanya hariho bisa naho hariho abantu mengo nta kandi kazi bakora ni nki ntambwe mu ishamba ibyuka mu gitondo igiye guhiga nuko uvuga icihuye naco iracakira bisa nuko hariho abantu ata kandi kazi bagifise ubu bavyuka mu gitondo bari mu ibarabara bariko barahiga bo batwara ntibibaho kandi abantu ugasanga n'abantu ntibazwi bakora nyine urabibona nyine nk'intambwe inyigije mu ishamba kugira icakire nyine biragoye
Alexandre mu bihe cy'uruhagarara mara banyu mu isi heze harabaye abantu batera igihugu mu mitumba mu bihe nk'ibyo ubonye abafatwa baragwira
nibyo singaruka ku byo metre nyago yavuze yabantu biketswe canke bakoze ubuzi byaha hariho amategeko aratukikanije ngene baheza bakurikirana ikintu ugitangaje ni uko uno munsi mwumvise ivyo Evariste Ndayishimiye yarashikirije vyerekana neza yuko kuko abantu bafatwa bakanyuruzwa bagatorwa ibiziga bagatotezwa agateka kazi na muntu ubuzima bwabo bukaburizwa igufa vyerekana neza yuko koko ari intumbero ya leta kuko abantu bari bamubajije bati mbega ko hari abantu baguma banyuruzwa ati n'ibintu bisanzwe ko abantu banyuruzwa
yavuze afandi
abafatwa none ntanyuruzwa kuko yafashwe
babaze bati
kandi
ntagitandukanye atabitahe
ntagitandukanye kuko abo banyuruza nabo bita ko bafata ni bamwe ni nabo mu mwiperereza imbonera kure canke abandi abapolisi bazwi ko ari abareta ivyo rero bikerekana neza yuko
kumvuza amatohoza
ariko munyuma tugatora ibiziga
aho no
munyuma tugasanga abantu bakagenda amazima yongo ubuhari turavye kuri yashira hamwe kuri ndondeza ya Pacifique uraza abantu bariko banyurujwe ngene bangana turavye tugiye kuri ku maraporo ya za SOS torture za ligiteka zerekana abantu baborejwe igufa abantu bishwe urumva neza kuri ku butegetsi bwa Evariste nibisanzwe kuko abantu bose bafatwa novuga nti ingenda abantu bafatwa ni kumwe bamwe barazakaza imodoka zikaba yora zikabatwara nibyo ivyo ntibishobora kuba ibisanzwe na gatoyi mu gihe bizwi neza yuko umuntu afise ico yaginizwa harabaho umutahe hanyuma bakamutwara yabivuze sindabigaruka ko ingenda bikurikirana netere ubunyago ivyo rero byerekana neza yuko koko abahora bihenda canka bihenda kera je wese nari muri byo bavuga ngo ngo hari abantu bakorera nabi ngo bakuru ngo umugabo bubu ngo nabantu beza biraboneka neza yuko no munsi no vuga nti uko ni mvugo ije yemeza neza yuko abo bantu batumwa batumwa n'abari hejuru bimwe by'abari hejuru uno munsi batumwa n'umukuru w'igihugu kuko niwe yanavyemanze ahavuga ati ni ibintu bisanzwe ko abantu tubafata bakamera gucyo
ndasanga cyane mu bihe by'uhagarara abafatwa twagize tuti ntibobora metre runyago mbega hajya iyo hateye ingwano nkuko byagenze mu minsi heze hari ndumwe andakuza imitahe kugihe bahene kwa matohoza mukuru yagize ati abafatwa bakabaza ati mbere ni bande abateye ni bande abo baje bazana nahe bavugura iminyabakindi kuko imwe abafunguriye ibyo birinda guca mu mitahe ya procureur
oya hariho hari gihe biba ni ngombwa nk'ubu ari icaha kigaragara umuntu ko bakamufata ariko ikiri igitegerezwa gukogwa nuko hari hinzira umutahe mu byo kuri ni mu gihe habaye umwanya w'amatohoza bakabanza bakagira amankete makeyi hanyuma bakabona ati hari hivyaha koko uwo muntu bishobora kumwagira reka rero tumurunga ikintu mutahe yitabe muga hari gihe biba ngombwa ko inzego z'igihugu zishobora kwihuta kubera ko hariho
gira ni gihe bafatanye itonga
gushura niko gushura amatohoza abantu bateye
flagrance niko nagira ndafuki
ni bitugufatanye itonga
gufatanye itonga aho ico gihe urumva ntafi imitahe birebire byojamo ico ni kintu cumvikana ariko naho nyine ntikibuza ko uwo muntu atwagwa hantu hazwi ari wo bashobora kumushikira uwo muntu akabazwa n'inzego zibijejwe ariko bijye bintu byo kuvuga ngo umuntu yicaye ahantu ukabona dokumentasiraje mu byukuri washaka bijya bintu byo mu Burundi nka service de renseignement nta nububasha ifise bwo guhagarika umuntu mu busanzwe mu mategeko irakora amatohoza ariko igakorana n'igipolisi kugira ngo uwo muntu igipolisi abe ico kica kimufata kimubaze ariko
ntageze gufatwa abahagiyemo uruhara gushikiriza amanza
urumva igipolisi gihereje akazi kacu gitanga dosiye kumushikiriza amanza nawe ashobora kubona ati hari ibibura muri dosiye agasubira akabaza agakora amatohoza yiwe hanyuma akabona kwitura sentare ivyo niyo nzira y'ukuri ariko bijya byo kuvuga ngo umuntu uramufashe arevuma umuntu yicaye nk'ahantu ukabona imodoka ya dokumentasiraje ntibibaho
dusozere
yabiretse ko aho rero tuvuza abashobora kugira imana bakanashika uretse aho ntuvuza abagenda amazima yo
usuzuze kiganiro metre wowe ka mushingwa manza uri mu waburanira abahuye n'ivyaha bikorerwa abantu mu Burundi ya bihanwa n'amasezerano mpuzamakungu uharavugwa aba bitigira iby'abarundi byinshi bimashirama avuga abarenga abarenga nako amajana abiri wabarishwe muri amezi yonyine atatu mukuru bamaze ku butegetsi mbega abo bahuye n'ivyo byaha abicwa bagahura n'ivyo byaha bihanwa n'amasezerano mpuzamakungu mwebwe mubona bakwiyiki abantu bahura n'ibyo byaha mu Burundi ko bitigira bitaragwira mubafashe iki bakwiyiki
mubuze amajana abiri ariko hari abandi bavuga
amajana atatu ni ibitigiri bigenda birahindagurika
hanyuma
bivanye n'ishyirahamwe ryakoze
je numva umenya ikibazo mumbajije kiragoye mu by'ukuri icyo bari bakwiye ni ubutungane kandi ubwo butungane abo bubahaye bwa mbere ni mu gihugu nyine burya abantu nuko rimwe na rimwe babagitanya ariko burya amasentare mpuzamakungu aza gukora aho amasentare yo mu gihugu bigaragara neza ko adashoboye gukora kweri imvo nka zimwe twari ko turavuga z'abategetsi rimwe na rimwe usanga babyitamo bikagaraga cyangwa adashaka kubikora naho nyine birashoboka kumva biratandukanye kubudashoboye no kubudashaka nuko bakorera mu Burundi iyaba twari tugize imana hakabareho gushaka cyangwa ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu abo bantu nubwo kubatunganirije ariko ko bidashoboka icyo bokora nini cyo twokora no kwitura ayo masentare yo hanze ko tugira imana isi ikaba yarabyumviriye ko ibyo rero kibabaje nuko rimwe na rimwe birateba bihasaba igihe ariko iciza nuko iyo hari abantu bumva ko bafite icyo shaka bariko barabikora biratinda bikagira ico bishitse ko naho rero mvuga ati nabariko bararenganywa no munsi nta kundi ntacu ubunyine ubutungane bwo Burundi bwo baha nibyo twese icungira ntanubwiharira ko kandi ariko
nta jambo gihumure mugira muti
ijambo gihumure ni ryarinde n'iryo kurema bareme turiko turakora mwese muri ko murakora nibaza ko ubuye rufete ko mubizana ngaha abantu bakabiharira ko bakabivuga nini interano iri cyatangwa hanyuma
biratuma
twagiye tubona muri kahise hari hama ibintu byinshi cyane abantu benshi bagiye bakurikiranwa hari habantu abategetse bagiye uko biri kose nabonye ntibotekana bari muri nibaza ko nabonye ne badatekanye kubera ko ibintu nk'ibi mu gihe turimo cibihe byitumatumana ko ajya makuru aho abantu bose bamenye biriko biraba ku munota ku munota biragoye ntiwohisha ngo nta muntu wanyuruje kandi umuntu abantu babibonye nyine yagiye
mu jambo ry'ukurema
muri make no kurema bizere n'urugamba ruzoba rurerure ariko aho ntawo bibesha ni rurerure kubera ko umuntu ari mu butegetsi afite ingufu akiri muri ibyo bintu nk'ibyo ntubyuka mu gitondo ngo ndamwitwariye ayi ngo oya ariko no rugamba bwo gukomeza bwo kubandanya
sozera Alexandre uravye umunyagihugu mu Burundi ahari kugatumba haje mu Kayanza haje abaruberi baramuhuyikira haje iyo leta mako muravuga ikamuhuyikira ugasanga ko yagirizwa kugaburira abaruberi naho sahuye ugasanga ndende uwo munyagihugu uno munsi iyo ukiza guweruri kwice nsoze
ngo munyagihugu aragowe kuko mu bisanzwe mu bindi bihugu amareta ni yakingira abanyagihugu ariko nkuko turiko turabibona cyane cyane ku gice kimwe cy'abanyagihugu bariko batotezwa na leta ni batete n'inzego za leta ipolisi n'iki
sarizwe kwakingira
sarizikwiye kwakingira turabona neza yuko abantu bitwa abatutsi abayabaga abahoze mu gisirikare cya kera ko aribo bariko baratotezwa tutibagiye n'abari mu abo bita ko bari mu migambwe itavuga rumwe na leta na cyane cyane aba
CNR
ibyo rero nk'uko baca umugani mu Kirundi bati ugomba kukurya ntaburimbo bagukoza no kuvuga ko leta yamifise cyangwa izo nzego zirama zifite ibyo zishobora gufatira ko kugira koko zibatotetse ubukiza rero rwabo novuga nti ruragoye ariko kuko nk'uko Maitre Binyagu yabivuze nuko bacamutungane mu Kirundi burira ntibutera ku meshi kandi ibintu birazoteba bihinduka jewe na mafisi icyizere ko Burundi buzoheza bugasubira koko kogorora tugasubira mu Burundi hakaba hagasubizwa intahe igasubizwa ijambo iyo ntahe nizera ko ariyo izokiza Burundi tugasubira mu gihugu koko gikurikiza amategeko en état de droit igihugu gikingira abarundi bose cyukikubahiriza amategeko igihugu atamuntu azokumva ko ari umuntu uhari inyuma afatirwa hari inyuma atari umunyagihugu batari muvuka ico gihugu igihugu cubahiriza nabanda bari bose ababa muri ico gihugu kuko agateka kazi na muntu nibaza ko ari ikintu ca mbere kije imbere nico nibaza ku butegetsi no ubwa cyane cyane bwategeza gushira imbere ariko turacari kure ariko icizere cyo kirahari
icizere yego cyane ni kuri iyo jambo y'icizere rero cyo dusozera ko kino kiganiro ari club de la presse hano niho nceta gisozera wakoze Alexandre kuri iyo jambo gihumure uhereje ko wakoze nawe Maitre Yves Runyaga makoze kwa mwadu twitavye gutumire bwacu bwa club de la presse mwakoze namwe mwese mwako mwadukurikira nshimire n'abariko baradufasha mu hinga bw'ijuma irindi sango rya club de la presse azo ari ku munsi wa gatanu naho utaha.